Mwanda ya mumbiri za radio ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda. Mu Burundi turavugira ku mirongo migufi metero 19 na metero 22. Mu Rwanda twumvikanira kuri FM 104.3 no kuri radio Inchuti ya bose FM 88.3. Mwiriwe neza nchuti zacu, muri kumwe nanje Aloise Bigirimana
na Thomas Kamirindi. Mwiriwe rwose. Ingingo z'ingenzi z'amakuru ni ingingo imwe rukumbi, mbese ni leta y'u Burundi yahagaritse burundu BBC n'abanyamakuru b'ijwi rya Amerika.
Il est interdit formellement à tout journaliste burundais ou de nationalité étrangère se trouvant sur le territoire national de fournir directement ou indirectement des informations pouvant être diffusées par la VOA jusqu'à la levée de cette sanction.
Uyu rero ni Nestor Bamumukunzi, umuyobozi w'urwego rujejwe gucungera itangazamakuru mu Burundi CNC, ati abanyamakuru baba abarundi baba abanyamahanga babujijwe rwose gutanga makuru yavugira ku ijwi rya Amerika kugera igihe ijwi rya Amerika izakomorerwa.
Ingingo yoneka neza yuko ari ingingo ya gahoturo ashakiru na ntoyi yukubuza ko abarundi bo bandanya bumviriza ibiganiro bishikirizwa n'amaradiyo nka BBC na VOA birateye agahinda.
Na huyu ni Alexandre niyunge ko umuyobozi w'ishyirahamwe ry'abanyamakuru mu Burundi UBJ, nukuvuga Union des Journalistes Burundais mu France. Iyi rero niyo nkuru twibandaho, mugume rero ku maradiyo yanyu, mujye no ku rubuga rwacu rwa internet www.radioyatuvewa.com mukurikire iyi nkuru twibandaho rero yiri hagarikwa rya maradiyo mu Burundi. Nkuko rero tumaze kubibabwira mu ngingo nkuru, amakuru mu biyaga bigari n'urwego rujejwe gucungera itangazamakuru CNC mu Burundi rwahagaritse burundu radio y'Abongereza BBC mu Burundi. Rero CNC yahagaritse kandi ijwi rya Amerika igihe kitagenwe. Abakozi b'ijwi rya Amerika baba abanyamakuru b'Abarundi baba abanyamakuru b'abanyamahanga ntibemerewe na gato gukorera ku butaka bw'u Burundi bakorera ijwi rya Amerika. Fidel Niyongabo na Aloise Bigirimana baradusobanura uko byifashe.
Ingingo yo guhagarika burundu iradiyo y'Abongereza BBC nuko atamumenyesha makuru yabo mu Burundi cyangwa umunyamahanga ari ku butaka bw'u Burundi asubira gutanga makuru canke gukorana na radio ijwi rya Amerika cyatangaje. Ayo maradiyo yombi yararindiriye ko leta y'u Burundi iyatumira kugira ngo baganire ku buryo imirongo ya FM yayo yahagaritswe mu mwaka uheze yo kugurugwa. Mu kiganiro Nestor Bankumukunzi ayoboye sense yahaye abamenyesha makuru yavuze ko iyo ngingo itegereza kuja mu ngiro guhera uno munsi kwa gatanu. Bankumukunzi yasiguye ko kuva ijwi rya Amerika igihanwa mu kwezi kwa gatanu mu mwaka w'2018 abategetsi b'iyo radio ifite icyicaro i Washington DC bategeze berekana ishaka ryo kuza mu Burundi gusinya amasezerano y'ingene bokora nk'uko ibindi bitangazamakuru bikorera mu Burundi byabikoze. Ku rundi ruhande, ubuyobozi bwa radio ijwi rya Amerika butangaza ko bwasavye ubutegetsi bw'u Burundi kubatumira kugira ngo baze kuganira kuri icyo kibazo, ariko kugeza ubu atanyishu bararonka. Ubuyobozi bw'ijwi rya Amerika busigura ko bufise ugushaka n'inyungu nyinshi ko icyo kibazo gitoregwa inyishu bidatevye kugira ngo abanyagihugu b'Abarundi babashe kuronka amakuru atomoye. Abategetsi ba VOA bavuga ko biteguriye kuja kuvugana n'abategetsi bo mu Burundi gihe cyose bo batumira. Ikindi cyatumye ijwi rya Amerika ryongerezwa ibihano nk'uko Bankumukunzi yabisiguye, nuko iyo radio ibandanya gukoresha umumenyesha makuru aronderwa n'ubutungane bw'u Burundi kandi icyo gihugu cyari cyarasabye ijwi rya Amerika kumuvana mu kazi. Yabivuze muri aya majambo:
Les responsables de la radio Voix de l'Amérique au Burundi
abarongozi b'iradiyo ijwi rya Amerika mu Burundi ntibigeze berekana ishaka ryo kuza mu Burundi gusinya amasezerano y'ingene bokora nk'uko ibindi bitangazamakuru bikorera mu Burundi byabikoze. Twihweje ingene ijwi rya Amerika ryabandanije rikoresha umumenyeshamakuru Patrick Nduwimana aronderwa n'umutahe mpuzamakungu warungitswe n'u Burundi ku ruhara yagize mu ntureka zabaye muri 2015 guhagarika ibiganiro bica ku ijwi rya Amerika birabandanya. Abamenyeshamakuru bari mu Burundi canke mu mahanga barabujijwe gutanga amakuru mu buryo ubu canke ubundi. Amakuru ashobora gutangazwa n'ijwi rya Amerika gushika ibi bihano bikuweho.
Ku ruhande rw'iradiyo y'Abongereza BBC, ugwego sense gwavuze ko yugawe Burundi ku butaka bwo Burundi, banga umukunzi yavuze ko naho BBC yasavye ikigongwe yemera amakosa yagirijwe ubwa mbere, mu nyuma yongeye gukosha mu gukora ireresi yuzuye ibinyoma vyambika icyeye Burundi. Iyo reresi BBC yise kamwe kamwe Inside Burundi Killing Machine, yagaruka ku matozi yo radio yakoze yerekana ubwicanyi n'itotezwa bikoregwa abatavuga rumwe na leta. Mu gihe ubutegetsi mu Burundi bwavuze ko iyo reresi ari rementanya BBC yo yemanga ko ihagaze ku matohoza yayo. Nanone Nestor banka umukunzi,
attendu que les émissions de la radio British Broadcasting Corporation BBC ont été suspendues pour
kwiheje ko ibiganiro bya BBC byahagaritswe mu kiringo cy'amezi atandatu. Twihweje ko mu rwandiko rwa BBC rwo ku itariki ya 11 kwezi kwa gatanu 2018, BBC yaremeye ko ikiganiro yashikirije kitisunze umwuga wo kumenyesha amakuru, kandi amakuru yerekanye ko afise aho hengamiye. BBC yaremeye ikosha ndetse isaba n'imbabazi muri urwo gwete. Yemera ko igiye gufata ingingo zikomeye kugira ibyo ntibizosubire. Twihweje ko BBC itabyubahirije ica mu nyuma isohora ireresi ku Burundi, kandi yari mu bihano. Uburenganzira bwa BBC yahawe bwo gutangaza amakuru mu Burundi irabwatswe.
British Broadcasting Corporation BBC est retiré.
Kuva mu kwezi kwa gatanu mu mwaka w'2015 hadutse imvururu zifatiye kuri manda y'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Pierre Nkurunziza. Amaradiyo yigenga arimwo RPA, Bonesha FM na Renaissance yarugawe yagirizwa kugira uruhara mu guha kwa gutembagaza ubutegetsi bwa Perezida Nkurunziza. Inyuma y'iyo ngingo, ijwi rya Amerika ryagerageje kurondera umukuru w'urwego rujejwe gucungera kugena ibinyamakuru bikora mu Burundi sense kugira tumubaze ibitari bike kuri iyo ngingo. Yamara Nestor banga umukunzi arurongoye ntiyatwitavye co kimwe n'ujejwe gutanga amakuru muri urwo rwego. Iyo baboneka twari kubabaza intandaro nyamukuru yatumye babuza abanyamakuru b'ijwi rya Amerika kurondera amakuru uko vyahora mbere n'igihe iyo ngingo ishobora kumara. Twashatse kuvugana n'umwe mu bakozi bo hejuru mu bushikiranganji bujeje gutanga amakuru mu Burundi, nawe yanse ko tumuvuga amazina atubwira ko iyo ngingo nabo bayumvise ku maradiyo atavyinshi boyivuga ko kwahubwo twobariza mu biro vy'umukuru w'igihugu. Twahise turondera Jean-Claude Karegwa Ndenzako avugira umukuru w'igihugu yatwitavye kuri telefone ngendanwa. Mu kiganiro gito yaduhaye kuri telefone yadusiguriye ko ugwego sense guyigenga ko presidence itivanga mu ngingo zago.
Kuri ibi byemezo CNC yafatiye BBC n'ijwi rya Amerika, mugenzi wacu Aloyse Bigirimana turi kumwe na muri studio amaze kuvugana na Alexandre Niyungeko, umuyobozi w'ishyirahamwe ry'abanyamakuru mu Burundi, amubaza uko yabyakiriye.
Ingingo yoneka neza yuko ari ingingo y'agahuturo ifatwa nyene ni novuga n'ibihugu bihonyanga uburenganzira bw'abanyenganzira bw'abanyagihugu bwo kuronswa amakuru bw'uburenganzira bw'abamenyesha amakuru bwo gushinza amakuru, kuko nta fatiro na ntoyi mbona yukubuza ko abarundi bobandanya bumviriza ibiganiro bishikirizwa n'amaradiyo nka BBC na VOA. Ariko cyane cyane aho nashaka gushimikira ni guhonyanga uburenganzira bw'abamenyesha makuru gushikiriza amakuru. Turazi ko atakindi ibyo bimenyesha makuru biriko birazira cyangwa abamenyesha makuru bagira atari uko bashikiriza mabi akorwa mu gihugu cy'u Burundi akorwa n'inzego za leta. Ibyo nta kindi, kuko iyi ngingo na cyane cyane yifashe n'umuntu yitwa ko yakoze umwuga wo kumenyesha amakuru birateye agahinda.
Ego me ningingi fashwe, none mubona kubijyana n'uburenganzira bw'umurundi ingingo ishobora kugira ingaruka mbi gute ku burenganzira bw'umurundi bwo kumenya amakuru canke ibiba mu gihugu?
Ni byo nariko ndabivuga, ni kwa kubandanya iho nyangwa, kandi iyo ningendo yafashwe kuva mu 2022 chumi na gata anu wa maradio gaturigwa abamenyesha makuru bagatotezwa ni muri iyo ntumbiro bibandanya kuko novuga nti akari kagisigaye mu gihugu kugira ngo haboneke ibinyamakuru bishikiriza amakuru genga makuru atabanje gutegwa igitsure yaraya ma radio nyene birumvikana neza rero yuko uburenganzira bw'umunyagihugu bwo kuronka makuru bubandanya guhonyangwa novuga mbere ubwo burenganzira vuba icyo mbona koko bantu mukunzi canke nabo bari kumwe bashobora no gusohora ingingo yo kuvuga ati ntagira umuntu n'umwe azosubira kuvuga iki canke kumviriza iki canke gusoma iki tutabanje kuraba ibyo bintu ibirimwo.
Ibyo binyamakuru byugawe byahora bikoresha abakozi batari bake mu Burundi kandi bari batunze imiryango yabo bica bigenda gute nkamwe bwe muri murunani rwa menshi makuru mbona iyo miryango igiye kubaho gute
kabaragahinda kuko nkuko nari nabivuze cyane cyane nk'ingingo ngiyifashwe n'umuntu nawe afise umuryango kandi azi neza yuko yakoze uwo umwuga akaba ari nawo umubeshaho n'ibintu bitangaje kumva birababaje rero kuko nibyo iyo miryango yabo banyimenyesha makuru bari basanzwe bikoramo baba bamenyesha makuru canke n'abandi kuko sibo bonyene gusa iyo miryango koko tuwumva kugiye mu ngorane zikomeye birababaje cyane rwose ariko nabivuze nti subdeniba kuko ni ubu dufise abamenyesha makuru barenga ijana batotejwe gutyo n'imiryango yabo ikumwe batotejwe niyo n'intwaro y'ubujumbura ubu rero je nico navuga nuko nugira nti abo bagenzi bacu bagiye muri izo ngorane nobaremesha kuko ibi birahita ntavura idahita izi ngingo zifatwa gutya gasakisaki ziza gutoteza umunyagihugu ntawo nta ngaho waterera agati mu ryinyo ngo bigiye kwera de ngo agiye kuba maramye ibintu bizoteza bihinduke rero je nguma nizeye ko bizohinduka koko.
Alexandre niunge ko murongo y'urunani rw'abamenyesha makuru mu Burundi turabashimiye kuri akanya mu hayi rya Amerika.
Naje ndabakengurukiye nyakubahwa mugenzi Aloyse.
Amajwi y'abanyamakuru bacu mu Burundi rero ntimuzongera kuyumva vuba ha kubera ko leta y'u Burundi yabibabujije, ariko ku ruhande rwacu hano ku ijwi rya Amerika tuzakora uko dushoboye kose kugira ngo mukomeze mubone amakuru ku Burundi. Hagati aho kandi nubwo leta y'u Burundi yafunze imirongo ya FM y'ijwi rya Amerika ku gihe rero kitagenwe kugeza ubu ngubu, mu Burundi muzakomeza kudukurikira ku mirongo migufi kuva saa kumi nyuma ya saa sita kugera saa mbiri y'ijoro ni kuri metero 19 no kuri metero 22. Naho mu gitondo kuva saa kumi n'imwe kugera saa mbiri muzakomeza gukurikira radio yanyu ijwi rya Amerika ku mirongo migufi kuri metero 25, metero 31 na metero 41. Kuri biriya byemezo bya sense kandi mugenzi wacu Diane Nininahazwe yavuganye na Ernest Sagaga ushinzwe ishami ryo kurengera abanyamakuru n'uburenganzira bwa muntu mu ishyirahamwe mpuzamahanga ry'abanyamakuru Federation Internationale des Journalistes FIJ mumbabarire, asaba BBC n'ijwi rya Amerika n'ubutegetsi bw'u Burundi kumvikana ku nyungu z'abanyagihugu.
Biragaragara ko noneho leta y'Uburundi yemeje kuvutsa abanyagihugu b'Abarundi ari abanyamakuru batanga amakuru ariko kazi kabo, cyangwa se n'Abarundi bashaka kwiyumvira amakuru aturutse hirya no hino, uburenganzira bwabo rero biragaragara ko leta yabo yabambuye. Bije bikurikira ibindi bikorwa bivutsa abanyagihugu uburenganzira, nko kubafungira ubusa, nko kubarega ibyaha bidashobotse bidafite ishingiro. Nibigaragara ko leta y'Uburundi yemeje gukomeza kunyonga uburenganzira bw'abanyagihugu.
Uruhombo rushobora kuhaba haba ku banyagihugu haba ku gihugu canke kuri abo bamenyeshamakuru ni nkugwaye?
Igihombo cya mbere ni uko umunyagihugu wese, yaba umunyagihugu usanzwe cyangwa se umuntu ufite umwuga akora cyane cyane abanyamakuru, bafite uburenganzira bwo gushakisha makuru no kuyatangaza binyamakuru akora amacyanze na radio bakorera cyo ni kimwe ariko hari n'ikindi n'umunyagihugu mu Burundi nawe afite uburenganzira bwo kumva makuru niwe uhitiramo radio yumva ntago twumva impamvu leta ariyo yagiye kwabuza kumva radio yeneye cyane cyane ku Burundi bwawe bwaravuze ko kubera ibyo butare bwishimiye mu byatangajwe na BBC buzajya mu nkiko bugasaba ko burenganirwa byari ibintu byumvikana basho kujya mu nkiko bakarega y'amakuru cyangwa iyo radio niyo yaravuze ibintu bidashoboka cyangwa se bakagera kuri BBC ubwayo bagabasaba uburenganzira bwo kugira ngo bavuge uko babona ibintu ubwabo ibyo ni izo ni inzira zari ziriho zitagira umuntu zivutse uburenganzira bwe ariko ntabyo bakoze wende bivuga yuko ibyo batekerezaga kubashyikiriza ubucamanza basanze nta shingiro bifite
nabona hari gishobora gukemuka vuba hagati y'inzego z'ijuru rya Amerika canke za BBC n'u Burundi muravye aho ibintu bigeze
ndakeka niba leta Burundi yiteguye kuganira n'abashinzwe ayo maradiyo abiri bakagira ngo baganire ku mikorere y'itangazamakuru amakosa ashobora kubaho sivuze ko ibyatangajwe ari amakosa ariko ubundi amakosa ashobora kubaho abanyamakuru ntabwo ari imana bashobora gukora amakosa iri muri icyo gihe uwo bakoreye ikosa yaba leta yaba umuturage usanzwe bafite uburenganzira bwo gusaba ko ayo makosa akosorwa bakabiganiraho bakumvikana kuko amaradiyo nk'ayo y'amahanga cyane cyane icyo bagamije ntabwo ari ukuvugira neza leta cyangwa nabi leta ni ugufatanya kugira ngo ahawe abanyamakuru amakuru basanga ko akenewe kandi afitiye akamaro ubwo rero ndakeka uko biganiro rero byakomeza ariko ingingo nk'iyifashwe igaragaza ko leta Burundi yo hari idashaka ibyo biganiro
hanyuma muri fije kubganyu yaba ku ijwi rya Amerika ubuyobozi bwabo yaba BBC haba ubutegetsi bw'u Burundi igikwiye gukogwa bugingo bwango kugira ngo izo ngaruka mbi zose mwavuze zimubona ku gihugu mubona ku banyamakuru ntizirinde zirashika n'inkicahe muhanura
ubwa mbere bwo twebwe twamadukurikirana ibibera mu Burundi cyane cyane ibijyanye n'urengaza bw'abanyamakuru tukagerageza kubishyira imbere y'inzego dusanga zishobora kugira icyo zifataho icyemezo cyane cyane inzego za Nations Unity cyangwa se iz'abandi bafatanya bihugu cyangwa amashyirahamwe afatanya n'u Burundi ibyo nibyo tuzakomeza tuzareba tuzabiganiraho n'abandi bantu ari akanama ka ONU gashinzwe uburenganzira bw'ikiremwa muntu gateranira i Geneva turimo no kuvugana na bagenzi bacu ngo turebe niba hari inzego zo mu karere cyane cyane iriya shyirahamwe y'ibihugu bya Afurika y'Iburasirazuba turebe niba nabyo izo nzego zabo byaba urukiko cyangwa se izindi nzego hari icyo zafasha kugira ngo ingingo nk'iyi ngiyi ntigumeho ko biteye ikibazo gikomeye kubona leta yemeza ko radiyo idashobora gutangariza mu gihugu iki n'iki ko nta Murundi cyangwa umuntu wo mu Burundi ushobora kuvugira kwiha amakuru ibyo ni ukurengera ngira ngo bidasanzwe ntabwo umuntu yabura kubyamagana
Ernest Sagaga mujejwe igisata cagateka kazi na muntu hamwe no gukingira abamenyesha makuru mwishira hamwe fije biri mu gihugu c'Ubirigi murakoze kuri kano kanya mu hajeje y'America
murakoze namwe
arakoze mugenzi wacu Diane ninahazwe ni kuri inkuru tukibandanya ahishira mu rya bamenyesha makuru batagira imbibe reporter sans frontières ku ruhande rwayo rivuga ko uyu atari umwanya wo kugara amaradiyo mpuzamakungu nk'ijwi rya Amerika na BBC na nyaburya Burundi bwegereje amatora Arnaud Froger atwara igisata cha Afrika muri iryo shyirahamwe yabibwiye mugenzi wacu Diane ninahazwe nyene mu kiganiro bagiranye
C'est une décision qui est complètement arbitraire, qui est d'une extrême sévérité, qui est grave, mais qui malheureusement...
Ni icyemezo gikarishye kandi gikomeye, ariko kidatunguranye kuko kuva mu 2015, leta y'u Burundi gufata ibyemezo nk'ibyo isa n'iyabigize akamenyero. Ubirebye, ibyemezo nk'ibyo bifatwa bivuye ku bihe bya politiki biba biri muri icyo gihugu. Nk'umu kwa gatanu BBC n'ijwi rya Amerika byari byafatiwe ibihano hasigaye iminsi mike cyane ngo habe amatora ya kamarampaka ubu rero iki cyemezo gifashwe mu gihe amatora y'umukuru w'igihugu agenda yegereza muri make rero nta kindi iki cyemezo kigamije atari ugucecekesha mu maradiyo yarasigaye atanga amakuru yizewe mu Burundi kandi akora mu buryo butoroshye kuva aho amaradiyo atari make yafunzwe mu 2015
de critique de l'action du régime de Nkurunziza peut mener à des représailles, peut mener à des agressions ou en l'occurrence à des suspensions arbitraires.
Kile la impacto ni za hingaru kambi muona zishora kuwa hawa kuwa menyesha makuru wa kura yu maradio hawa kugihugu change kura yu maradio Mamburundi.
C'est catastrophique. C'est catastrophique dans la mesure où que ce soit la BBC ou VOA, ce sont deux médias.
Ni byago kuko yaba BBC cyangwa VOA ayo nama radio mpuzamahanga akora umwuga wayo neza kandi agatangaza n'ibiganiro by'ururimi rw'ikirundi ruvugwa n'abaturage batari bake muri icyo gihugu. Ayo maradio yumvwa n'abaturage bari mu bice byose harimo n'abari hagati mu gihugu. Abarundi babarirwa muri za miliyoni bagiye guhomba makuru yizewe. Ni icyemezo kije kubuza umuturage kubona makuru no kongera ikibazo cyo kubona makuru cyari gisanzwe muri icyo gihugu.
Encore renforcer les difficultés qu'ont les Burundais à accéder à une information libre et indépendante.
Et vu la tournure du dossier VOA et BBC, selon vous, est-ce aho bigeze mubona bizokora kwa yo maradio agira hahurije n'ubutegetsi bw'u Burundi VOA mais aussi du gouvernement burundais pour que l'entente puisse être trouvée.
Très sincèrement, ça s'annonce très compliqué. Cette décision, elle tombe à... On a plus d'un an de l'élection présidentielle.
Sinakubeshya ibintu biragoye cyane ko ari icyemezo gifashwe hasigaye igihe gito ngo haba amatora. Twebwe mu ishyirahamwe ryacu cyo tugiye gukora no gukomeza gusaba leta kwisubiraho no kureba niba hari ikindi cyakorwa haba ku rwego mpuzamahanga cyangwa mu karere kugira ngo ikibazo gikemuke. Tuzareba n'uburyo twashyigikira abanyamakuru bari mu Burundi nubwo bitoroshye kuko buriya butegetsi bubangamiye abamenyesha makuru ku buryo umunyamakuru asigaye yifata mu gutanga amakuru. Umukuru w'igihugu nawe abashishikariza ibyo bakwiriye kuvuga n'ibyo batavuga. Muri make duhanganye n'ubutegetsi bw'igitugu kandi aho bigeze biragoye ko umuntu ahindura ubwo butegetsi uko bumeze. Uko biri kose ntituzacika intege tuzaguma tugerageze igihe cyose hafashwe icyemezo nk'iki gikandamiza itangazamakuru nk'icyafashwe uyu munsi.
Extrêmement sévère et arbitraire des deux radios qui ont été touchées par cette décision du CNC aujourd'hui.
Yari Arnaud Frugia twari gisata cha Afrika mushiramwe yari kaganira na mugenzi wacu Diane Ninahazo murambabarira anaya majwi ariko aswigwamwo na mugenzi wacu Geoffrey Mutagoma. Kuri makuru nyene ijwi rya Amerika ryagerageje kurondera umukuru w'urwego sense kugira tumubaze ibitari bike kuri ingingo ariko ntiyatwitabye cyo kimwe n'ujejwe gutanga makuru muri urwo rwego. Umwe mu bakozi bo hejuru mu bushikiranganje bujejwe gutanga makuru mu Burundi yanse ko tumuvuga amazina yatubwiye kwiyo ngingo naho bayumvise ku maradiyo atavyinshi bo ivuga ko kwahubwo twobariza mu biro by'umukuru w'igihugu. Aho naho Jean-Claude Karegwa ndenza ko avugira umukuru w'igihugu mu kiganiro gito yaduhaye kuri telefone yadusiguriye ko urwego sense rwigenga presidence y'u Burundi tivanga mu ngingo zarwo.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda ako kazi cy'ubundi na Casport ariko reka tube twaye kwihuta cyane ahubwo tubibutse yuko biranatwe biratubabaje birumvikana ntabwo ari mwebwe mwenyine mubabaye ko amajwi y'abanyamakuru banyu mu Burundi ndariyo bijwi rya Amerika nibo nshaka kuvuga ayo majwi ntabwo muzongera kuyumva vuba hakubera ko leta y'u Burundi yabakomanyirije ubwo namwe yabakomanyirije nyine inshuti zacu z'ijwi rya Amerika. Ariko rero ku ruhande rwacu tuzagerageza hano kuri ku ijwi rya Amerika gukora uko dushoboye kose kugira ngo mukomeze mubone amakuru ku Burundi. Hagataho kandi nubwo leta y'u Burundi yafunze imirongo ya FM y'ijwi rya Amerika ku gihe kitagenwe mu Burundi muzakomeza kudukurikira ku mirongo migufi kuva saa kumi nyuma ya saa sita kugera saa mbiri y'ijoro buri munsi ni kuri 19 no kuri metero 22 naho mu gitondo buri munsi kuva saa kumi n'imwe kugera saa mbiri muzakomeza gukurikira radiyo yanyu ijwi rya Amerika kuri metero 25, metero 31 na metero 41. Ndumva rero turi kumwe na Jean-Claude Munyandinda ku murongo wa telefone. Jean-Claude wiriwe neza?
Wiriwe neza Thomas, amakuru yanyu?
Amakuru ni meza usibye nyine ko wumvise ko badukomanyirije badufatiye ibihano bikarishye mu Burundi ariko rero niko ubuzima bumera buriya abategetsi babirimo naho ubundi twigiriye ku bya sport ekipe ya Gisagara Volleyball Club yahagurutse Kigali uyu munsi yerekeza mu Misiri none iragenzwa n'iki Gisagara Volleyball Club ijanywe n'iki mu Misiri
urakoze cyane Thomas nibyo koko ikipe ya Gisagara Volleyball Club muri volleyball isaha saa kumi hano i Kigali nibwo yafashe indege yerekeza mu Misiri ariko urwo rugendo baciye Bujumbura mu Burundi bakagomba kuhafatira indege berekeza muri Ethiopia bakaba muri Ethiopia berekeza i Cairo mu Misiri bagiye gukina rero imikino yo guhatanira igikombe cya Afurika cy'amakipe yabaye mbere iwayo muzi ko Gisagara Volleyball Club ari ifite iki gikombe yatwaye umwaka ushize muri shampiyona yagitwaye kisubiza kuko n'umwaka abanje niyo yari yagitwaye bivuze ngo rero igiye guhatana n'andi makipe akomeye ku rwego rwa Afurika mu cyo bita wenda Ligue des Champions muri volleyball muri Afurika aho izahura n'amakipe atoroshye yo kuri uyu mugabane
niko nimba nkurikira neza si ubwa mbere Gisagara Volleyball Club isohotse igiye mu marushanwa mpuzamahanga hanze y'u Rwanda
nibyo koko byo muvuga nibyo kuko nubwo tuvuga ko imaze imyaka yikurikirana itwara ibikombe yagombaga no gusohoka muri uru rwego ubushize mwaka ushize ariko hazamo ikibazo cyo gutinda kwiyandikisha no kuzuza ibisabwa kugira ngo igende bituma ititabira ariko nibwo bwa mbere ikipe igiye guseruka ku rwego nk'uru nguru abo twashoboye kuganira mbere yuko bahaguruka barimo ndetse na Augustin Ivuguruzwa uyu nguyu niwe perezida w'ikipe yavuze ko nubwo gusohoka nyine bigiye kuba ku nshuro ya mbere ariko ngo biteguye kwitwara neza bakaba bagerageza guhesha mu Rwanda cyane cyane ko mu cyumweru gishize ikipe yo mu Rwanda ubwo ni mu rwego rw'abagore ya Rwanda Revenue Authority ni ikipe y'ikigo gishinzwe gukusanya imisoro n'amahoro mu Rwanda yari yaserutse muri uru rwego ariko yataye umwanya utari mwiza umwanya wa cumi ku makipe yari yaserutse bigaragara ko yitwaye nabi ubu rero Gisagara yo birifuza kwereka abanyarwanda ko atari insina ngufi muri Afurika
noneho rero ubwo yajyanye ikihe cyizere mbese yifitemo ikihe cyizere nta gihunga babonye bafite kubera imihindi mishya buryo terama bavu
birumvikana nta nubwo ari uko ari icyo kuvuga gusa ngo nibwo bwa mbere basote bafite mu mutwe ko bagiye guhangana n'amakipe akomeye harimo nka National Duquerque cyangwa se bakunze kwita National Arahili yo mu Misiri ni ikipe ikomeye izaba iri iwayo amakipe akomeye nka za Esperance Tunis iziko nyine igiye guhura n'ibikonyozi ariko nanone nayo intwaro zayo isanganywe abakinnyi isanganywe yagerageje gushyiramo amaraso mashya muri ayo maraso mashya twavuga nk'uwitwa Murangwa Nelson uyu ni umukinnyi wari umaze iminsi akina ku bwane w'Uburayi ariko akaba yari ari mu Rwanda biranateganywa ko sezo itaha ashobora kuguma mu Rwanda agakinira Gisagara nyine kuko barimo baramwegera ngo barebe ko yazabakinira muri sezo itaha undi mukinnyi bifashishije ni umukinnyi ukina hagati bamwe bita abasantrale ubona uwitwa Muvara Ronald asanzwe akina muri APR Volleyball Club undi wifashishijwe ni Mukunzi Christophe uyu mukinnyi yigeze gukinira Gisagara na yibereye kapiteni ariko ubu ngubu arabarizwa mu ikipe ya Reg Volleyball Club ni ikipe y'ikigo gishinzwe birebana n'ingufu mu Rwanda ni ukuvuga ngo muri iyi mikino ikikunze kugaragara ni uko ibijyanye wenda na akreditasiyo y'abakinnyi ni ibintu woroshya cyane ku buryo umukinnyi ashobora gutirwa n'ikipe igiye gusohoka ntabwo abyitaho cyane muri aya marushanwa ni bimwe bakunda kwita open aho umukinnyi ashobora kwitabazwa kandi atari iyo kipe yarasanzwe akinira
usibye ayo maraso mashya Gisagara Volleyball Club yiteguye gute
kwitegura kwayo yashyizemo imbaraga nyinshi muri iyi minsi yari imaze iminsi yitoreza i Kigali aho byasabwe ko muri iyi minsi Gisagara yari ifite icyo umuntu yakwita irregularity cyangwa se kutagira abatoza bahoraho ku buryo byabaye ngombwa kwifashisha umutoza usanzwe atoza ikipe y'igihugu uwo nta wundi ni umunyakenya Paul Bitoke niwe wari umaze iminsi ayitoza akayitoreza rero hafi ye aho asanzwe akorera akazi ka buri munsi ubwo rero ni ikindi kintu umuntu yavuga bifashishije nubwo nyine ku rupapuro witwa Byiringiro Elam ubundi asanzwe ari umutoza wungirije muri Gisagara ariko ubu ku rupapuro bandika ko ari umutoza mukuru ariko mu by'ukuri ikipe izaba isohotse ifitwe na Paul Bitoke ni umuntu ufite ubunararibonye mu gutoza nawe usanzwe utoza ikipe y'igihugu Amavubi muri volleyball haba mu bagabo ndetse no mu bagore
Jean Claude Munyandinda urakoze rero ugire wikendi nziza
murakoze namwe
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda inshuti zacu rero mwakomeje kudukurikira nahangaha aya makuru tuyahumurije yibanze ku cyemezo cy'urwego rujejwe gucunga itangazamakuru mu Burundi icyemezo cyo guhagarika burundu imirongo ya FM ya BBC no guhagarika ku gihe kitagenwe imirongo ya FM y'Ijwi rya Amerika no guhagarika abakozi b'Ijwi rya Amerika mu Burundi ntabwo bemerewe kongera gukora ariko rero twebwe tuzakomeza gukora uko dushoboye kose kugira ngo tubageze amakuru y'u Burundi. Maze rero turabashimiye, murakarama.